Angelina Ndayishimiye yazindukiye kuri uyu wa kabiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'igihugu. Yari yajanye agakemanyi kagenewe abakenyezi bakora ubucuruzwa ndengambibe kagizwe n'umuceri, biharage, umunyu, ibitenge hamwe n'amasabuni. Nubwo yabashyiriye agafashanyo, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabasavye kutarera amaboko n'ikiza cya COVID-19 kitaborohereza.
Turavye ayikiza coronavirus gihanze isi yose n'Uburundi bwacu budasigaye inyuma, turiyumvira imiryango imwe imwe yahora ibeshejweho no kudandaza no kurondera, ariko kubera ico kiza batagifise uburyo bukwiye canke n'umwitegembyo wo kuja kudandariza aho baraba bagenda kudandariza. Ariko na ico kiza coronavirus kitaborohereza kuja gukorera ngaho hakurya, murashobora no kwiyungunganya bukebuke muri ngaha
mu gihugu cyacu. Abakenyezi bahora bakora ubucuruzwa ndengambibe yashimye cyane imfashanyo, bagasanga ari ikimenyetso ku imirimo yabo izwi ko igirira ikimazi igihugu n'imiryango.
Twanezerewe cyane, twumvise dufise akanyamuneza kenshi kuko twari aho turi dukenye kandi twiganyira tutaronka icyo dufasha. Mbere twaciye twumva ko leta yacu nziza idukunda kandi duhoza kwijisho. Mbere twaciye twumva ko ibikorwa byose twarangura tutari twenyene, twari dufise abadufashe mu mugongo. Aho ikiza coronavirus kiziye twarasubiye inyuma, ubu turabantu bo ngaho nyene agatahe kari karahombye, ariko no munsi turashimye cyane.
Muri imisi ariko babakora ubucuruzwa rwambuka imipaka na cyane cyane abari mu ntara z'uburengero bw'u Burundi bahora baje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari icyizere ko bagiye gusubira gukora atankomanzi. Umugwi w'igihugu ujeje kugwanya COVID-19 wabivuze mu misi heze. Muganga Atazindi ku Mana, umushikiranganji w'amagara y'abantu.
Mu bigiye gukorwa, icya mbere ni uko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukorwa baja muri Kongo baciye mu Gatumba bashora ibidandazwa ikana n'abakongomani. Umugwi wabonye yuko ko kugurugwa frontiere poste frontaliere do Gatumba, ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako mu buryo bwihuta ahantu tuzoshobora kwakira abakongomani tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye.
Ku munsi ku munsi ku mpaka Burundi buhana na Kongo hinjira abantu batari munsi y'10,000 imbere y'uko Burundi bugana imipaka yo hasi no mazi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, mu ntumbero y'ukwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa COVID-19. Hisunzwe ibiharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanye ibiharuro mu Burundi, igisata cyitiriwe informere mu Gifaransa cyangwa imirimo y'ubutunzi itanditswe mu mategeko, harimo urucuruzwa ndengambibe yinjiza ku mwaka amafaranga angana n'ibice 77%, mu gihe utuzitanga ungana n'ibice 90%. Eroje uri ka neza, ijwi rya Amerika.